babu kubo sina chindi weta gafimbo niki mate wate diyanzali mulu bimbo rekso bu 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 tuse 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 neruka front tuse 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 neruka front tuse tuse we sana kemfonse mpuka na komanda nyingi tewe kwela bafana na chibanda mbate chari kwa kweru kasi sina tonya munda akoba chari sana kwa seru ganda antuka munda babidi babidi vazanya jendo muziki bagutegera bakuli amuli mu busonda ninya kufulomba kuba rhyme singa chenda aba mati abaga mwe weta kwetulinda ya kuba keep it up mu ngome nganda asiri na very ya kubanda bagenenda sida mabeka se ninganga na kalenda aneri chako yena muje utida nemu kwasano mutonzi kubeja ye yantonda amaso kuru timbera bagwo chona londa niki manje wanted the zero with direction Rexo, two, Kanoka wele sabo bonda veita batuki Matenge mitime jawe tomo ndami Duka ujayo peka yonze mba kube kano Akaju kubera mukirasi Totuna na wasi Yezaba kuwa marapo gaba tiusa nezi fesi A student rampuri ya konga wabuka nezi fesi Bababiro nejesi kuba kano sika matesi Wetuka mukira bumbera njegara na space Namu simpa kazinda los Elo ya kufumba bongo Gwali mchiyungu na yanzare sevirungo Wechicho talabanti to walina mkubia mugongo Yangu wagwatana tuka ngote mwena
Two, 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 two